Ico gitero cha grenade cyabereye muri quartier ya gatandatu mu Ngagara kurubibe iyo zone ihana na zone Kamenge aho naho ni ku gituro cy'amabisi yishira hamwe utrako yunguruza abantu abatwara mu ntara zo hagati no mu buraruko bw'igihugu iyo grenade yatewe ngiye cy'isazi 2 zo mu gitondo 10 wa gatatu uyu mukenyezi numwe mu bari hafi yaho iyo grenade yatewe
je natunze nkoma samoya na kenze 20 gucyo naho nashika ngaha ndugurura tambari taburiya hashitse nk'umwanya mutoye haje kugura umuntu muti nyene n'undi mukorege ashitse turi ngaha tacu twino na nyene twa twumva ikintu gikubise turavye gucya hirya yacu gatoye tusasangano abantu bakomeretse baryamye hasi cyo twihutira kugara hama mu mwanya nyene abajeje umutekano barahashika bahashitse bacavuga yuko uwo muntu yate grenade yo bari muri ivyo bibiti urano hari hameze hishamba kweri clotire y'ibiti baca barafata ingingo yo kubikuraho kugira ngo barabe uwo muntu kwa mutora ibikurikira navyo twamenye twaciye tuguma ngaho turatekana baraduhumuza avuga ati mutekane nta ngorane baca baragenda
uno mukenyezi asaba kabegwa n'ikibazo cy'umutekano bakora ibishoboka byose umutekano kagaruka abanyagisagara bakibera mu mahoro abandi uno mukenyezi atera kamo nabo batera ayo magerenade
twe twasaba amahoro kugira ngo umuntu yitegembye kuko umuntu ubonye abantu ngene bapfa birababaje twasaba yuko Imana yadutabara kweri kuko turabona ko bimeze nabi cyane
abo batera magerenade none bo ntacho babwira
je no basaba yuko ibyo bintu bo bireka bagatekana ukaba mu gihugu ciza umuntu aja kuramutse umuntu atekanye umuntu aja mutwe yatekanye nibaza yuko ibyo bintu bo bipfamwe bakabireka nje nico no basaba no kuri
uyu mutama twahuriye kuri ico gituro c'imodokari za Otrako zunguruza abantu yikoreye igiseke kirimo imihwi yabuze abamugurira atazi ivyabaye asaba ko abahungabanye umutekano bo bihagarika abikorera utwabo bakadukora mu mwidegenzo
keshe twine n'ishure tumenye ngaze kwenda kanoti ibise neza uko byabaye biratubuza kudaraza cyane gose kandi nk'ibise neza uko byabaye ndabyifise ngisitse ngaha n'ikiwe ndi dushaka yuko boduha amahoro gusa
mutu rero ejo ntibigasubire ntibikabe
ntabyo dushaka uko tushaka amahoro dushaka amahoro umuntu yirondira utwiwe yagegeze uko yishoboreye Imana ivyimuhaye akivye abije mu mahoro nyine vuga
Ico gitero catumye hakomereka cyane abantu bane bari mu bashaka kuduga ruguru amakuru yemezwa n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'igihugu Moyize Nkurunziza igipolisi canyarutse kuhashika gica gifata abantu babiri umwe muri bo afatanwa iyindi grenade nguko icegera c'umuvugizi w'igipolisi yabibwijwe rya America mu bafashwe harimwo uwuzwe ku izina rya Ndayishimiye Eric aba munyakabiga igihe yafatwa yari ku ipikipiki abajyango biwe basaba ko yari kugwa kuko yari ko arirenganira kandi ko ivyabaye ataruhara yabigizemwo nkuko bivugwa n'uno mwigeme bavukana
sinibaza ko yoba yararimwe muri ibyo bitero by'abateye grenade yari karatembera bisanzwe ku moto bacha baramwagiriza ko yoba yateye grenade
none gushika ku murazi yari
twahabuze twarondeje hose twabuze iyo bari twabonye gusa amafoto bapibriye bamuboshe ari mu ibarabara ariko arenganywa cyane Ico gituma twibaza yuko ataco yoba n'umwanya twamufise ko bamudusubiza
ico gitero ca grenade kibaye inyuma y'ibitero bitanu vyabaye ku munsi wa mbere w'inondwi nyene mu gisagara ca Bujumbura ivyo bitero vyahitanye umwana umwe n'abandi 32 bakomeretse I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika